tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram YouTube na Facebook ni vewa radio yacu hano muri studio ya 17 muri kumwe na Jewe Diana ni nahazwe ngiye kwashikiriza ikiganiro muri isanga tuno munsi
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko kugera ino saha ku isi yose abantu bafise ibiro vy'umurengera bishobora kubatera ingwara muri rusangi ari amamiliyoni 108. Ibitigiri vy'abana n'abayabaga bari muri uwo murwi w'abarengeje ibiro batabwirizwa kurenza vyigwije na 10 muri no myaka 40 iheze nkuko OMS ibandanya ibisigura. Abahitanwa n'indwara zifatira ku biro vyinshi nabo kuga OMS gisata ca ONU cita hamagara y'abantu ku isi ku mwaka ni miliyoni 2,108. OMS igereranya ivuga ko ku munota ku isi hose abantu n'imiburiburi batanu bahitanwa n'indwara zitegwa no kuzibuha cane. Iki kibazo iryo shami rya ONU rigashimangira ko ari kibazo gikomereye cane isi. Umuntu none ibi yo vyirinda gute? Birashoboka gutakaza ibiro mu gihe umaze kugera mu murwi wabo abantu canke abaganga bita aba obese wamara kubitakaza ntusubire kubigira. Utu tubazo turi mutwo tuza kugaruka ko mu kiganiro muri isanga cuno munsi twabatumiriyemwo umwigeme w'umurundi kazi Bernice Nishimwe yashoboye gutakaza ibiro hafi 50 mu kiringo cy'amezi 10 kandi ivyo biro ataye ntivyagaruka. Bernice aba mu gisagara cha Austin ngaha muri leta z'ubumwe za Amerika ni muri leta ya Texas. Bernice mwaramutse, ni kaze ku jugi ya Amerika, aracari mu gitondo ngaho Texas.
Mwaramutse, murakoze kuntumira.
Ego, umeze gute ga Bernice?
Nisaba ndashimba namwe.
Natwe turakomeye, ibihe vy'akazuba bimeze neza, harimo n'akayaga, urumva ko umuntu aratambuka akagira ku gasiporo mu ibarabara.
Ego, aho ni twese.
Ego, Bernice, uri umurundi kazi ndabizi, bavuga ngo nta mukobwa yivuga, nakuvuze buke buke ndavuga kuri Bernice, uri umurundi kazi witwa Nishimwe, watakaje ibiro bigera kuri 50 mu kiringo cy'amezi 10, ariko hariho utundi abantu bifuza kumenya. Bernice, ni muntu ki? Birakubangamira kutubwira imyaka yawe, nimba bikubangamira uvyihorere, ariko tubwire Bernice wisanzuye wariwe.
Baby took him out so Jewe Nitko Bernice. Aba fise 23 ans. Ni mutse muri Etazini kuva 2016. Ego nkaba mba Austin, Texas.
Ego nuko rero Bernice Ibiro vyawe inkuru y'ibiro vyawe ni inkuru ihererekanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyingira uramaze kubibona abantu benshi kuri Instagram baragukurikira bakagenda batwara amafoto yawe bayahererekanya berekana imbere uko arungana n'inyuma ubu ukungana bakavuga ati uyu mwana w'umukobwa n'ukuri ni gitangaza urugendo rwawe rwo gutakaza ibiro warutanguye ryari urutanguzwa n'iki
Jewe urugendo premièrement ndashima uko je nkitangura ijya passe na imite yuko izongana kujya ko nabantu bazokunda ibyo ibyo nerekana mugabo urugendo kwanje narutanguye muri novembre 2018 aba narutanguye numva ndushe numva shaka guhindura ubuzima bwanje narakerageje gutibiro kuva nkiri muto kuva kera kuko je namwe ndi umwana atibushe mugabo je muri novembre 2018 hari kintu cyambayemo ndumva yuko bi ntashaka kuba nari nkifite 19 ans gusa nari numva ntashaka yuko ubuzima bwanje buhagarara kare kubera indwara nk'uko wabivuze diabete canke ikindi kintu abandi bana ba 19 ans nabona ngaha muri Amerika ego hari abantu babyibushe muko abandi bose bari bafite ama energie urumva ndashaka kumera nkabo ego
ico gihe muri 2018 waruse imyaka 19 urabivuze hanyuma warufise ibiro bingahe ga Bernice
cyo natanguye ku 118 kilo
ku myaka hama ukabupima ama santimetero anga
nkaba mfite ametro 64
urumva byari byinshi cyane
ivyo byinshi cyane
ivyo biro wabifashe mu mwanya muto wavuze ko kiri mutonya waruvyibushe wabifashe uvyagiye biriyongera ko uko wagendura kura kera byari waruvyibushe mugabo ibiratake ibazo biguteye
Oya, je namye ndumwa na byibushe ndibuka muri 6e primaire je nari mfite 98 kilo. Mugabo ni bimwe nagerageza ya ma regime mato mato hama nka tibiro hama nka sa kubitora urumva 98 kilo yageze ko au fur et à mesure natangura kutibi ku au fur et à mesure imyaka yegera imbere uko imyaka yegera imbere ego muri novembre 2018 canda ja ku munzane ndasanga ndi 118 kilo biranyahira ndavuga ati yuko ubusubuzima jewe nashaka kubamo ntegetse kurondera ikintu nkora ibi biro bikagabanuka
yego abari mu bihugu badakoresha ibyo biro bakoresha ibyo amapound nkunga muri leta z'umwe za Amerika byumvikana ko Bernice yatanguye urugendo rwiwe ari ku mapound amajana 259 turaza kubigaruka ko ucutubwira ingene wagiye urabitakaza ico wagiye urakora ariko Bernice dusa abantu benshi ku murongo wacu wa telefone batwandikiye kuri Facebook na Instagram bashaka kubaza ibibazo Turahera kuri Anise ikaze ku ijuri Amerika. Anise uherereye he?
Uherereye muri komine Mugambi uri mu ntara ya Bururi.
Aha Bururi havugwa make.
Bururi havugwa mahoro.
Akabazo kawe rero kwa Bernice nishimwe twagutumiriye muri sanga y'uno munsi ku kibazo cyo kuvyibuha cyane ingere umuntu ashobora kukirinda n'ingaruka bishobora kukubwira ko
yego gutakaza ibiro hafi 50 mu gihe cy'amezi 10 numva yuko ari bidasanzwe bitabitewe n'ubugwayi ariko ari gufungura neza no gukora siporo cyo nashaka kubaza umutumire Oro yakora yari meze gute yayikora umwanya ungana gute Ko numva yataye ibiro byinshi Gere yo gutangura gukora siporo yari afite ibiro bingana gute Ubuhoho amaze gukora iyo siporo no gufata izo ngaburo ubuhoho afite ibiro bingana gute
utikibazo
cyane nimba tari ranga nimba tari ranga mbere gutangura gukora sporo nini nyuma yo gukora sporo yafungura ibintu bimeze gute ndavuga mu buryo bwo kose yihereza mu ifungurwa no mu binyobwa murakoze
anise ugume ku murongo wa telefone ntuve ko Bernice, uratwihanganira ijwi rya Amerika mu Burundi leta yaratwatse ama FM yacu tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave byumvikana ko hariho ibice bimwe bimwe byo mu Burundi bataba ariko barumva ikiganiro cacu hari ibibazo rero abakunzi b'ijwi rya Amerika bagaruka ko bamaze kuvyishura urazurihangana uzura basubiramwo abadufatiye mumva munja hino mumva ishura rero anise ari imugamba mu Burundi Bernice
nta kibazo cyane hama anise murakoze kubona wambaza ibyo kewe ko natanguye mfite ibiro byinshi nta byinshi nakora naratambuka iminota 30 yaba ku muhanda canke nkaja muri gym salle de sport nkatambuka iyo minota 30 hama amaze gutabikeyi niho nagiye ndagira ibindi nkurikira nakurikiza ndaze kuri YouTube.
Wato mokiwe kukabazo kambere anise? Anise wato mokiwe kukabazo kambere?
Ego me kibazo kambere na alito mokiwe
kwa. Ego, Bernice hari huto ndi tuwazo tuwe anise ya wadudre umwishure?
Ego yari yambajije ibiro natanguye mfise 32 kilo
ijana 18 ha
ego ikindi cha kabiri yari ibyo nafungura imbere yuko ngira nafungure byari byo byose injanga anyezi zirazimbutse urumva narashobora kubonoja ikibonetse cyose kandi nkajya quantité nyinshi kandi turazi yuko ari byo byica kurya byinshi
anise utubazo twaba dutomokewe ko urakoze cyane ugira umunsi mwiza Bernice tugarutse kuri ibyo bintu byo gufungura hari abantu benshi bavuga ngo muri bino bihugu bya Amerika Iburaya n'ahandi henshi uhasanga ibifungurwa wabyanka wabyemera bikuvyibusha ivyo uremeranya navyo canke ntiwemeranya navyo nk'umuntu ari muri ico gisata cyo kwitaho no kwitaho ubuzima bw'abandi
nibaza yuko indya zibyibusha ziri hose mugabo ngahanye indya anye tufise chance yuko dushobora gutoramo ibyo dufungura urumva ikivyibusha mu buzima ntanjya zivyibusha umuntu avuga ngo zirahari ni ibi ukungene ubifungura igitigiri yica ufungura nico kikuvyibusha
nka wowe ngaha anye ufatiye nko kuvyo usanga mu Burundi mu Rwanda muri Congo abariyo mutura baramutatu azi ko mudukurikira ibyo ubona ngaha wobwira abantu bari muri ibyo bihugu bitandukanye ati ibi general bifungura nkabona yuko bingiriye akamaro cyane byari nk'ivyahe mu rugo rugendo rwawe rwo gutakaza ibiro
ibyo kujya bobona mu Burundi no mu Rwanda no muri Congo
ico wowe ubabwira nkabibaza ati ibyo uba warafunguye wowe ngaha bashobora kuhasanga hariya wabonye ko bishobora kukugira akamaro muri urwo rugendo rwo gutakaza ibiro
yo jewe narafungura umuceri umuceri wo mu mazi amagi narajya amagi menshi kuko afite protein narafungura imboga nibiraya ego
kwari haba abavuga ngo umuceri iyo bawufunguye cyane uraheza ukumwanywa witera ukavyara isukari iza gutuma navyuha mu mubiri ga Bernice
ni bya bindi by'igitigiri kenshi abantu bariko bariyarurira umuceri biyarurira
biyarurira quantité nyinshi.
Eh.
Sinzi kurabona ukuntu tuba muri Afrika umuceri n'isombe umuntu aba yiyaruriye umuceri mwinshi akacayiha isombe zikeyi. Ni quantité y'umuceri wiha. Mpagaceri gake ukihana gasombe gake ni ntacho bitwaye. Kuko ni ibi tuya rezo umuceri na nibiraya ikise bidevelopa isukari nyinshi ubiriye muri quantité nyinshi.
Ego.
Nka example no guha ni nko muri Aziya bajya umuceri misi yose.
Ego.
Mugaba abantu benshi baronze. Ego
ngira nuko bobo ama nkamaze kujira barabibona yuko utusanganya n'isahani yabo yuzuye imboga gusomba ibindi bintu byose.
Ego kubera bacabihagaceri gake.
Ego ijwi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi turafite na Gaspard ku yindi murongo wa telefone. Gaspard ikaze. Ego ikaze Gaspard.
Ego ndabaturutse kare mu hakoze ko mu mwanya
uherere he Gaspa
mu Rwanda.
Mu Rwanda majahe
ano ukaje kugesera uburasirazuba. Harakoze amashaka kubaza kuva mu tumirwa. Ko yavuze ko yenda yuca akaba atagiye akora siporo.
Gaspa turiko tukumva nabi, subiramo twumve.
Nende kuvuga ngo yego yarabyibutse cyane akajya akora siporo kugira ngo atakaze ibiro. Ese no n'igihe yafashe igihe kingana iki kugira ngo atakaze ibyo biro? Ese nk'umuntu nk'umuntu cy'umwaro gukora siporo cyangwa za siporo za buri munsi kugira ngo ibyo biro bitakare? Nibura inama yatanga nko ku bantu babyibushye n'iki nibura bajya bafata ku bijyanye n'ibifungurwa kugira ngo ye kuba byatera wa mubyibuho ukabije.
Ye gugume ku murongo akwishure Bernice Umvise akabazo ka Gaspard mu Rwanda.
Ego jewe nakora natanguye nkuko nari munini cyane nakora siporo gatatu mu cumweru. Umva mucumwero ni mundwi.
Murambabarira. Oya ntacu ni kirundi kinyarwanda.
Nakora gatatu kuko nibyo nari nshoboye. Sinashaka gutangura nkora siporo cyane ngo ndabihebe. Urumva natanguye ngira gatatu, hama uko iminsi yazirahera ndashira ko ndagira gatano mundwi mucumwero. Hama ibiro nabitaye byinshi nabitaye mu mezi icumi mugabo uko nari nahinduye ubuzima mbamo byaratanguye biratakara ngeze umwaka ubu naho ni nahinduye ukungene mbaho n'ukungene ibintu byose ndabikora. Sinovuga yuko nari kuri regime byahindutse biba ubuzima ubu mbamo.
Nukuvuga ko gushika ino saha Bernice ukora siporo gatanu kundwi?
Ego na ubuhoho ndabikunda nta n'umvyura ngo ngende.
Uvuze ngo kuvyura bisigura ko uzindukirayo?
Ego jewe siporo ndayikunda mu gatondo ka kare kuko harya umuntu atanguye mu byo kuja mu kazi canke akaja muri sirkulasiyo umuntu arategwa n'ubunebwe canke ugahura n'umuntu akagushavuza ukaca ushaka guheba ibyo washaka gukora byose ngo utahe wiryamire. Jewe rero nkunda siporo mu gatondo ka kare atakino na kime ndakora niho mba nafise n'inguvu nyinshi.
Yego. Gaspar watomokewe?
Nabaze gusobanukirwa. Ni ishira kandi kabazo ka kabiri nibura ndishe amafungurwa umuntu yajya afata bigatuma biteza umubyibuho.
Ngo muhanure Bernice ivyo zarafungura Gaspar mu Rwanda kugira ngo atazovyibuha.
Ego Gaspar mu Rwanda ndazi yuko mufite ibifungurwa biryoshe kandi bimera.
Yego.
Urumva nibaza yuko haja ugira rya nkutura ya imboga no mutredi ntubujijwe mugabo utse uraraba igitigiri icyo wiyarurira ajuru kuri yarurira ugire uturaya dukeyi umuceri ariko ntiwiyicishe inzara ndasaba ego
Gaspar watomokewe
kare na mushimira kandi arakoze
urakoze cyane Gaspar bandanye rero wifata neza ngaho mu Rwanda
murakoze cyane rwose rero ibyo izo nama ziba zikenewe kuko abantu gusanga tutabasha kubisobanukirwa
yeah wumvise we mesi ivyivuga wowe ngo kumunota batanu barashengera kubera kuvyuha cyane
rwose Kaira mushimira murakoze cyane.
Urakoze cyane. Araza kukugendetse ko mu Rwanda barakoresha Instagram cyane Bernice Instagram yawe abagukeneye bagusanga kugira ngo baze barabona kumuse ndazi kurashaka kutuntu bereka vuye muri sport ivyo wafunga ivyo wagize iki ngira byo bafasha bavyifuza bagusanga he witwa gute kuri Instagram.
Yo ni zina Janje ni Bernice nyene.
Uh-huh.
Ego.
Gaspar urakoze. Urakoze ugira umunsi mwiza. Ego, Bernice ari akantu uvuze mukanya uri kurishura Gaspar umubwira ngo gufungura ngo ntiwiyime. Sinzi kumaze kumva nuko mpavanye bagira izina ryayo. Hariho ingene abantu baharaye gufungura bakavuga ati ruhurira umubiri wawe n'imiburiburi amasaha 16.
Oh okay ndabona ibyo ushatse kuvuga bimwe bavuga ngo ufungure ngo kuva saa sita gushika ngo saa mbiri z'ijoro hama ngo uruhurire umubiri
ngo uruhurire umubiri ngo amasaha 16 ngo utabishoboye ngo uruhurire amasaha 13 ngo bigusaba ngo bigufasha guta ibiro kandi bikagutuma unaramba nta vyigwa naragerageje kubiraba nta vyigwa bivyemeza cyane bihari ariko none yuvuze kwiyima no kuvuga ko uri muri iyo nzira y'abantu bamara ayo masaha 13 badahaye agafungurwa umubiri wabo
oya haje nashatse kumubwira ntiyicishe inzara kenshi abantu bashaka guta ibiro baraheba gufungura mu gatondo bagaheba gufungura no mu joro ibyo si byiza kuko ucuga umushonje hamuka tubyuka umunsi ukurikira ushonje hamwe iyo nzara nayo uyigize ugumanye iyo nzara nk'icumweru ni bimwe umuntu acashaka kubiheba akatarya ibyo abonye byose kubera inzara imuhisha jewe nta kuruhurira umubiri ngira nkitangura nanjye ibyo narabyumvise ariko hajya uravye neza uraruhurira umubiri uryamye umuntu araryama amasaha atanu n'amasaha umunani umuntu agize imana arashobora kuryama ayasumbaho mugabo ikintu kiri très important ni kubona umuntu agize afungura quantité mu gatondo agafungura utwo duke midi agafungura utwo duke ashonje premidi agafungura utwo duke ashonje no mu joro agafungura utwo duke kuko mu mutwe uko udafungura ukagumana inzara ni kuguma wiyumvira injya sinzi ko ibyo bintu urabicamo
uriyumvira injya hawe
niko ndawiyumvira injya kuko wiyumvira injya nawe ukaziyima ego turabishoboye kubigira indwi zibiri mugabo indwi ya gatatu urumva atanamagara ufise ata energi ufise ukaca ushaka kurya ibyo ubonye byose kubera waguma wiyumvira injya kandi n'inzara ikwisha
umva rero ntakwiye
umubiri uraruhuka uryamye
yego urakoze cyane ngira ngo barabyumva Camille turi kumwe ku murongo wa telefone nawe Camille turi kumwe ku murongo wa telefone
adusigure nk'injanye kuko
Camille
Camille
ariko ntitwari ko turakumva ubwa mbere banze turamutse kwanza uherere he
Jimhereri Bujumbura.
Ibujumbura muyahe quartier?
Quartier Buyenzi.
Akabazo kawe rero kwa Bernice Nishimwe twagutumiriye muri Texas.
Yego akabazo kiwanje nashaka kumubaza. Ese naho uba waheje gufungura amasaha nyene menshi nkuko ari kabivuga mu karuhurira umubiri. Bivara n'ifunguro uri kurafata. Kuko ufashe ifunguro zituma ubyibuha ukagubuliko wazija masari karabuwa ngungato ndogo dukenya kwa sata kwa dukenya umuja dukenya nungundi wikumaneza habili nyeni yesu tunoza kukulizo wila abugaje kwa atari muni pekani kwa muni dimwa agubuni karafungu kwa liku vita niwibaza kabisa na aduhu mucho
uvuze ngo niwibaza kosi na hui kibazo chao ngo niwibaza kuhiki
niwibaza kwa ijo hili ya uvuze kwa atari hilo tu mjibu nga andite
kui Facebook
hilo pekani haliko
ee
mumezi chumi niwaza yuko afungu kwa kumihalibuza na unya afungu la duke yezobila yuko shora kumita
ahuda tahura ningeni yotakaza yezobilo ningeni na kugire afungu ye
ya guma afungu na duke ya mgaka nungu ijirongu mishu tewe ya goma kufungu na gwaratu kwa kufungu ura
ukoni kwa wige ndeje kandi ngilangu
change ni baranuze na alimarika rafati ni funguro hii karafati wako ukwari kose ginani bafati funguro zitumu muna ziwa ni wazeko atare kutizo hilo soosu atukilizo funguro ya fata ya mafungu ya fata
guma kumurongo wa telefone unubu ni inahe yiwe ntemanyaje yiwe ni vizio ya bayemu alikuwa tugiri kwa vige ndedre kufize mena change kureka nure nganzira bugawe Bernice
wi deni baza yuko ya yumbise giche
alibuti
alo
wi bandanya Bernice
ego deni baza yuko yumbise giche
ayi
inja zuko vyibusha ni plana ni kitigiri uburi kurafungura hari ibintu nga anyesinzi yuko ushaka guharura makalori
ego
sinzinge ne bacita ico kijambo mu Kirundi mugabo iyo nihaye yuko noja 1800 calories ndazidiviza muri kane nkafungura mu gatondo nkafungura ku midi nkafungura pre midi nkafungura no mu ijoro
ego Emmanuel wato mu Kirundi umvi Emmanuel wa tomokewe
no
Camille uturacaye kumwe ku murongo wa telefone
yego ndabumva
wa tomokewe n'ikibazo cawe
yego ariko kirena goma kumumaza nta sport yigeza akora gumya ariko rayo ma regime ni yewe gushika atayizo biro byose
Camille uratwihanganye kuri abamwanya uri kuragenda dusema ishuko murongo wa telefone Bernice yavuze ati yakora sport gatanu kundwi ubu arabikunda cyane mu gitondo misi yose ayivyukiramo tugutumire guhava umviriza kino kiganiro kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com urakihasanga cyose bye
Marakozi.
Ego. Emmanuel, we turi kumwe ku murongo wa telefone wundi. Emmanuel, turi kumwe ku murongo wa telefone. Muhinga bw'ivyuma sinzi ikibazo kihari. Emmanuel, turi kumwe ku murongo wa telefone.
Emmanuel, bitangira kudasubiza.
Uherereye Emmanuel. Emmanuel turumva tudashoboye kumugumana Bernice rero muri utu tubazo twa Camille ahubwo nciye nibuka n'abandi bavuga ngo ibyo kuravuga by'amakalori hari ha makalori yeme bakavuga ati uyu utarengeje 2000 kumuntu akuze ku munsi urashobora gutakaza ibiro cyangwa ukaguma huri ugaharurukaza uraharura ibyo ufungura ubiharurira ariko hagataho haragira igihe umubiri ukagusaba ico ushaka gufungura nubwo wariye mu gitondo ukumva nka sangapu urashaka gufungura nuze wewe wafata iki muri uwo mwanya ico uhanura gufata abantu mu mwanya hataba haragira gufata ifunguro rya saa sita canke ifunguro ryo mu ijoro ariko umubiri ukaba wumva uri kurashaka ikintu cyo gufungura ivyamwa icayi ibisuguti niki ufata uhanura abantu gufata muri ico gihe
so inzara inzara ukwitukubita idukubita giterama umuntu mu mutwe arashaka kwibaza ko ashonje mugabo anyoye nk'ikirahuri cy'amazi bikaca bigabanuka ego so jewe cyo nagira naranwa amazi numbise gishonje inikishinzara ni bimwe mpe mu mutwe umuntu acagoma yumvira njya naraca nacamfata nk'icamwa nacamfata nk'umuhi nkafata ego nkafata mucungwe cyangwa umucungwe nkajya ama nkanwa namazi cyane nkafata nkakora umureti wa magi abiri komo nabivuze kare umureti uragira ama proteine atuma umbo akazara kanagabanuka
hanyuma ariho nabavuga ko amazi isho gihe wumva ushonje hari ni gihe abari nyota ariko ntushobore kumenya kunyotewe
ego nico gituma kenshi jewe ntangura gucanwa amazi ego
kurakoze cyane Bernice Eli turi kumwe ku murongo wa telefone
ndabumva
uherereye he uzanye ingufu nyinshi uherega Eli
muri uno mwanya mpagaze mu ntara ya Kayanza
turakomeye turashima akazuba katumereye neza cyane
natwe harakanya akavura karaguye gusa no mu Kayanza
ibiraya birahari byinshi
Ibiraya byaragabanutse ubu ni bikenge.
Uherereye mu Kayanza he kuri centre canke he?
Bo mba kuri centre mba nkorera igatara.
Igatara ndahabona cyane. Twigeze kuba tuhakorera ibiganiro byinshi by'abana b'abakobwa batwara inda batarakwiza imyaka. Ico kibazo kiracahari.
Ubu byaragabanutse buke buke.
Nuko rero akabazo kawe kwa Bernice twagutumiriye.
Yewe nagomba nabubaze ingene no gabanura ibiro jewe ibiro byarambaye byinshi. Ubu mpimye ibiro 78 kandi urumva si agasiporo ngiye mu gasiporo canduha gose. Nagomba nk'umuti w'ukungana ibiro byanjye byogabanuka bikajya nko kuri Mwuri su wasana. Ego yo wadize mwere.
Kuma kumurongo. Bernice, yo munu hali chwa mufasha mumhanuru?
Jewe, nchuno mugira nukon. Iyo sporo agize ni nave hiru hisha, ve hii tambu kiri minoti mirongi tatu. Kuweru mubiri ukeneye ku... Mubiri ubujistu ukeneye kuruhu kunonori mitzi. Hama ibindi na kuko byinshi bikoregwa mu mfungurwa agiye arafungura agiye arafungura quantité nkenyi mu gatondo kandi nibyo kenshi muri Afrika ikintu twicwa ni kubera tudafite ukungene dupima amavuta tukaba dutekesha amavuta menshi kandi amavuta akabagira fat ego urumva umuntu akabasanga tekesheje amavuta menshi kuko dufise indya nziza ziryoshe twirimira mugabo tukaca tubiteka mu mavuta menshi akaba ariho bitwicira ego urumva yoza arafungura nko mu gatondo sinzi mu gatondo iceyo bafungura uwo mumbariza akambwira ibyo abakunda gufungura nkumva ukungene no mufasha nkoresheje ibyo ahora afungura
yego arakumva Eli mubwire ingene ubayeho hamafatiraho
bo jewe mu gatondo sinfungura mbyuka ngenda ku kazi hanyuma mugabo ku saa sita ndaronka two fungura hasigaye nkarose nk'agacupa nkakanywa mugabo Nani bira biduga cyane.
Rukuvuga sasita ufungura ugashira ko ka hariye ngo mukita gutagaharawe nga akabishuka aka wayal. Ugafata sasita kukayora.
Aka wayal kabonetse nka gafata nko kumuguru. Ariko rero ibiro bitera biduga.
Hama sasita naho ufungura iki mubwire isahani yawe ingene ibisa.
Bo mino mesi madinesi mfungure bintu bitagira umunya kugira ndawe ko no gabanuka n'amavuta ndawe ko no gabanuka ibiro mbona bitera biduga
haba hari mwiki umuceri ibiraya ibiharage amasupageti ushamwiki
Ashukuri bameze byose tubyita ko ari cyateje.
Oya mubwire kuko urumva Bernice kugira ngo yumve ingene bimeze amenye nubwo ko bwizongya zawe akenera kumenya ibyo ari byo bivuge kumaze.
Usanga birimo amavuta amamesa mugaba ari ku rugero rutoye.
Hama akaba ari umuceri canke ariki?
Umuceri bitoki birayi nuko nyine.
Bernice.
Ndumva reka nihe reka ndamuhe example afashe nk'umuceri ntuwuvange n'igitoki ntuwuvange n'ibiraya kuko ibyo byose biraremereye bikaca biza kuremera inda yawe bivanze n'akarayare rero bikabigorana ari kimwe wofata kimwe ugufata nk'igitoki ukagifungurana n'utwo duharage n'utwo tuboga dukeyi hama ugasubira kumugoroba ukajya ushaka wa muceri akaba ari wudurya mugabo wiyarurira umuceri muke niwuzuza isahani hama kara yare nikabujijwa ari kamwe mugabo ubwiranwa bwinshi rero ku ndwi canke ku munsi nibyo bica bituma ugu bikubyibusha
yego me
wabitahuye
yego
bo bundumvise ndangiye kwitwara ndabe yuko umubyibuho woganuka
kandi ntubigire umwanya muto ugumane igishaka
sera continuite n'ubwo continuite
ego
hariho abasha bazuka ku munzani bo mazi imisi bibagira siporo bakarabaye ku biro byagiye
nadirekse
ndamubujije umva Bernice yarabikoreye kuva mu 2018 nta kwihuta ngo rikurata ibiro
ni kwitonda
urakoze Eli ego Bernice uragarutse kubiharage kugitoke hariho abavuga ngo igitoke kirondesha ayo ivyo hari amakuru bifise ko
oya vrema no banda kubesha yewe mu buzima nta hari umuntu nkurikira kuri Instagram kandi niwe yafashije cyane ni umuzungu abanga ha muri Etazini yaranyigishije yuko mu buzima nta kintu uvuga ngo kirondesha ni ukungene ubifungura kuko yarigeze no kugira challenge ariko arajya sinzi ko uba uzi McDonald's yo ngaha ariko ajya amara 30 jours ariko ajya hamburger rimwe mugabo ibindi byose abiraba arabi quantité afunguramo yarashoboye kuba yotse ibiro muri izo 30 jours ibyo byose pour te dire yuko mu butandya uvuga ngo irabyibusha kuko byose kenshi iyo ubiguze ngaha dufite chance iyo ubiguze uraraba inyuma bakakubwira ati uriya agapande kangana uku uburiye amakarbs angana uku isukari ingana uku urumva ufashe agapande ako gapande ntacyo byisha mugabo twebwe twica no gushaka tuca tujye byose ipake y'igisuguti aha hako twojya udusuguti tubiri
no kurya bike bike ego Pacifique ikaze kujugya Amerika no muri isanga turi kumwe na Bernice Nishimwe ari muri Texas uherewe ga Pacifique
ego
hello wi uri hega Pacifique
hello ni Burundi ego
akabazo kawe
gusa kubera ko ikirere kumva kitameze neza sindabatasi ndahumva neza numva bimba bicikagurika ariko ntiyashaka kuvugana
twebwe turakumva baza akabazo kawe nta kibazo
nashaka mbaze umva izo bavuze sinashoboye kubitahura byose ariko hari izaragiye ndumvamo kugira ngo abantu benshi ndetse na cyane cyane nk'urwaruka urasanga iki gihe umwana ari munsi y'imyaka 18 ugasanga afise ibiro usanga birenga 70 mirongo 60 mirongo 40 ugasanga bivanye nibiro n'imyaka afise nibiro afise ugasanga biramutera ingorane. Rero nashaka kubaza mbega kugira ngo ibyo biro umuntu bishobore gupfunguka, hari imitika yoshobora gufata yo kwa muganga cyangwa yokora iki? Numbwiye ko hari abantu usanga bafise umubyibuho ureze imyaka bafise. Ego abandi nabo ugasanga urashobora kuba utabyibushe ugasanga imyaka ufise n'ibiro ufise ugasanga ntibijyanye n'ibiro n'imyaka ufise. Mbega hoho ubiri ibiro bike nta ngorane bitera. Ushobora gusanga wagiye kuri urugo ugira ngo ute ibiro ugasanga wataye ibiro cyane ku buryo wose wogira ingorane ku magara yawe.
Urakoze cyane Pacifique Mukanyosha. Urashobora kuguma ku murongo wa telefone azi ko mu Burundi kora leta yatwatse FM zacu mutatwumva neza. Ugume ku murongo nimuza kutwumva bidakunda uraza kuja kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu com uvyishure. Danise uri mu urakoze cyane. Danise uri mu bihu mu gihugu giteye imbere mu bushakashatsi bw'imiti bw'iki. Arabaje ati hari binini umuntu afata agatiriro.
Oya ha eka ego hari binini ngaha bagurisha mugabo ntakubeshe ntamubeshe kandi mbugiye je n'umuntu namye mvugisha ukuri nanje ntacu ntagerageje. Hari ibintu usanga baba bagurisha umuntu agerageza agafata mugabo nta kamaro bifise. Jewe nabonye yuko icyo umuntu wese afata ngo anyarutse guta ibiro umuntu wese aca asaba kubitora. Kuko urabita muri uko kwezi bakubwira mugabo kubera utaba warize ukungene ubaho n'izindi fungurwa ukungene wifata ubona izindi fungurwa utaheruka uri kurafungura ucusa kubifungura ugatora ibiro. Urumva nta kinini ni kwiga gusa kufungura neza kumenya akamaro kifungurwa kumenya yuko umuntu ariko arafungura atari kugira afungure ahage mugabo turiko tura iziki jambo ngene no kipuka mu Kirundi kunuhisa umubiri
kugaburira umubiri
kugaburira umubiri tuba turiko turagaburira umubiri kuko umubiri ni kintu umubiri wacu ni kintu kikomeye cyane ituma tuzoramba ukungene ufata ubuunye nawe uzobikwishura niho twakura. Ntabwo ndazi yuko nari nkiri umwana navuga ati ndiko ndawugaburira ibyo mbonye byose ibintu bitameze neza numva nduhari n'ingoga. Urumva uko ndawugaburira uku niko uzobinyishura mu myaka mirongo ingahe nkafata nkagwara. Urumva je novuga yuko atabinini kuri jewe kandi ndi ngaha anye ibinini bakoresha hari ibyo no sinagerageje ibinini mugabo nagerageje amasheke sinzi ngene babyita ibintu by'ukunwa mugabo ntaco byampinduriye kuko bakubwira ngo ubinwe hama ngo ntufungure ukabigira indwi zitatu ukaruha hari umuntu kudafungura n'ikintu kiba kinini cyane kubera biratuma utiyumvira neza ugumurushe. Urumva ibyiza ni kumenya ukungene ugaburira umubiri wawe ninjya z'akamaro. Zifite akamaro.
Ego Pacifique.
Ego
nibaza ko arakwishuye.
Aranyishuye kimwe gusa mumbabare kubera ko ndumva ko ku munwa telefone niyo ko bigenda neza ariko hari izina ngiye ndumva.
Turakumva pasi.
Yanyishuye ariko hariho akabazo ntatahuye. Nari nabajije ati mbega muka muganga iyo umuntu afite ibiro byinshi hoba hariho imiti bamuha kwa muganga kugira ngo ibiro bikoroha agire ibiro bimeze neza?
Ndakurutse ko Bernice atari umuganga ariko je ndamugukurikirana kuri Instagram yawe Bernice, ariko urabona ko agira amatohoza yiwe ku ruhande rwiwe. sinzi ko Bernice mu byo usoma mu byo maze akora akora arondera
amakuru bibaza ko yoba ariko nibaza ko ari kwashinga nta ino ku byamubaye ko atakamanya ibiro bivanye no kwerangana
icyo gihe ego
ariko ngira
ego ariko adusangiza urugendo rwiwe ni nago asangiza bari kuri Instagram yiwe kumusi nubwo atoba kumusi kumusi uramubona akatari gake arashira ko inkuru ziwe agashira ko agiye muri sport akiyerekana imbere n'inyuma byose akazarerekana udusaha nitwe hari gihe adufotora rimwe na rimwe ego ntivyagiye nico bituma twamutumiye
none idasanamu nigeze kubona mwapibiye niwe nyene mbe nabone hariho wari kuyira muri telefoni mushiyore niwe kubyara ibindi bandwe muyo nyene
ni Bernice n'urya imbere na Bernice w'inyuma ego
niwaza ko rero kindi nashaka kumodo ikiriho cy'umudufasha amahoro nuko mutwongerera abahinga babinonose nk'abaganga kugira ngo tubanze n'ibibazo kuko mwadufashije kuri uyu mukamuzi kugira ngo adushingire intahe kandi tunanamushimire cyane kuko yigishije benshi
murakoze cyane
rero muze mutwongerere n'abahinga babinonose
urakoze
mushimire cyane mwebwiza mutima
urakoze cyane Pacifique ubwire umunsi mwiza mu Kanyosha ego Nsabimana nawe turi kumwe ku yindi murongo wa telefone
ego ndabumva ndabumva cyane
wirehe Nsabima
kandi Kigali mu Rwanda
Kigali haravugwa maki
Kigali ibintu bimeze neza tuvuye kwikingiza mu Kanya nani mbaze umaze gufata doze ya Pfizer ya mbere
umaze gufata ya mbere
yego
no kubandanya wikingira
kubantu bose bari kwikingira barishimye cyane ntabwo bari bazikingo zibagera mu buryo bworoshye ariko turimo turabona ibintu bimeze neza rwose ibintu birimo biremuka
yego akabazo kawe rero kwa Nsabimana kwa Bernice Nsabimana akabazo kawe kwa Bernice
ikibazo namubazaga ibijyanye no kugabanya ibiro ku buryo umuntu ibiro by'umuntu bigabanuka burundu ni ukuvuga ngo ko mbona abantu hari igihe bahitamo kwiyiriza ubusa bagahagarika kurya abandi bakanywa imiti y'ibinyarwanda abandi bakanywa amazi abandi bagakora siporo ariko wakongera ukarya nyuma y'iminota ingahe ukabona wongera urabyibushye ntabwo niyumvise ukuntu umuntu ashobora kugabana ibiro bikagenda burundu ntibigaruke donko nabagaga nk'umuti wa nyawo wakoresha ku buryo bigenda burundu
ukabazo Bernice nibaza ko Bernice urashima kukagaruka kwe ubishima mukagaruke koko nibaza ko wari wabigarutse ko ataruko nawe tuce dufata uyundi
kugabanya ibiro burundi ni guhindura reka ndamugirire incamake ni guhindura ibyo kungene kuhindura ukungene ubaho muri make kuko kenshi iyo ugiye ukakata ukagabanya ibyo wahora urya burundu ukamara nk'ukwezi utari kurabirya urabikumbura hama ukacusanga urahebye kugerageza gusubira guta ibiro kandi ukacusubira muri gufungura kwa kundi nyene urumva muri make ni kujya ibyo ukungene wahora urya ukagabanya amavuta ugahiraba igitigiri ufungura
ubwire umunsi mwiza Nsabimana ngaho Kigali mu Rwanda
murakoze namwe
ego Neftali kuyundi murongo wa telefone ikaze ku ijwi ry'Amerika Neftali
ego murakoze cyane ndashimiye cyane ko mwumve kumpamagara
uherehega Neftali
kendi muri Kenya
Kenya amajahe
mpanga myana bitwa Kitale
havugwa makinga ku Kitale
nakuri turashima nakabeho gusa karangwa
ni bihe by'imbeho kuri mwebwe ego akabazo kawe rero kwa Bernice ni shimwe
nariko nshaka kubaza ati yakoreje uwihe buryo kugira gabanuka ibiro yabakoreje izihe mfungurwa ubwa mbere kugira ibiro byiyongere byatewe n'iki byiyongere cyane gusa byatewe n'iki aca tugira n'akabanga n'ise n'ubwa kugira nkoreshe ngisiri ibanga nyamukuru yakoreje kugira iyo bigabanuke bigeze hiyo nabonye iyo 50
hafi 49 na mu mezi 10 urumva no kuvuga 50 presque
ni hafi 50 ego nashaka atua twibi akabanga natwebye kumbure iyo ntibizo hiyongere kuko ibiza bigira ingaruka iyo ufite ibiro byinshi birengeye
akabazo kicokogwa yabivuze turaza kubisozerera ko ariko akubwire kumbure kwico kintu ti baniso baramenye ico ibiro byawe byariyongeye ko bivako nico atari bwatubwi
kene nukungene nafungura ndibaza kandi kubera namye jewe na fati ibiro biroroshe jewe ko vrema nongereza ibiro sinzi ko ari umubiri wanje sinzi hamba ukungene nafungura naho ntibyafasha
ego
akandi kabado nagira mbaze alo
turakumva Neftali turiko twanka kukuvugiramo
sinzi ko bana n'umubiri w'umuntu hari umuntu usanga amenga n'ibyafungura ugasanga ibyafungura nta mu byo byogira ariko ugasanga amenga n'umuryango wo kubyibuha ibyo nabyo kumbure bivanye n'umuryango usanga babyibuha cyane rwose ibyo hari icyo umuntu yokora kugira abikinge ntibibe kumbure iyo byara afise bigabanuke
Bernie
ibanga ari gusanga ari famiye usanga ariko biri gusanga barabyibuha cyane gutyo uwo nawe iyo yashobora gupfunga kugabanuka
Bernice
asha ubajije umuntu we twebwe jewe mu muryango wacu twese benshi turabyibushe mugabo twarashoboye kugira mugabo nanje nkuko nari navuze ngira sinzi bivana n'umubiri ndatora ibiro fasilva mugabo nti nta kintu mu buzima kikubuza guta ibiro bishobora kugufata umwanya munini gusumba ubundi mugabo biragabanuka
ego urakoze Neftali ngaho muri Kenya
ego namwe murakoze cyane kwa mumpamagaye
ego Alexi nawe turi kumwe kuri nzi murongo wa telefoni kaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane
uherere Alexi
uherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa Bernice muri Texas
ikibazo mbe kubaza ubazi n'abanjye ni filime Bernice n'icyo ese mu minsi ishize nanjye meze nkora siporo nje gutakaza ibiro bibiri mu by'umweru bibiri ariko mu by'ukuri nyuma bisa nkaho byaje kumbabaza nyine nibaza imana nsa nkaho naretse nyine numva byari ikibazo ese Bernice ingano ariko cyangwa se ibiro afite uyu munsi ibyo yashakaga
Bernice
igice cya mbere cya hacitse kuri parti yanje mugabo ndumvise avuze ngo ibiro ndikubu unye nibyo nashakaga
niko ko ajara ngo muritirana wa mwese muri banishimwe hanyuma ati yarigeze kugira sport atakaza bibiri mbwa mu nyuma hanyuma wakakwaza ati ahuri ubu nivyo ushaka warashitse nivyo wari ushaka ugitangura gutakaza ibiro cyangwa uracakomeza
urumva nkitangura gutakaza ibiro hari ibiro narishaka kugera ko narabigeze ko mugabo unye ukomeze numva meze neza naramenye gufungura ibiro ndi ku unye nibyo nibyo shaka kuguma ko mugabo ibiro unye sibyo bifitiye akamaro jewe ubushaka gukomera ndakunda guterura cyane kandi kubona naramenye gufungura biranta umutekano mu mutima kuko ndazi ko ntazosubira ku biro narindiko
kubera ndi ukungene nifata rumva ibiro ubundi ko rimwe rimwe biraduga nk'ikiro kimwe canke bikamanuka nk'ibiro bibiri bivana ukungene urabona ibintu bino by'akazi ukungene mba na siporo ukungene mba ndiko ndafungura mugabo canke stress mugabo ubu numva meze neza muri jewe shaka gukomera kubera ndakunda siporo meze neza iyo mpagaze vrema
Alexi ugira umunsi mwiza wihuta kugira duhe akanya Bernice ko kudusezera no kutubwira utundi twanyuma
none se ko aravuga ngo stress ngo zitera zituma umuntu ashobora kuba yatakaza ibiro Bernice nawe niko abibona byo ari ukuri
Bernice stress ngo uratakaza ibiro
stress je kuri je wahubwa ituma afungura iva ku muntu iva ku muntu no tugenda we stress them on ubuzima nibuto ubuzima nibuto ntibikwi oya iva ku muntu hari yabatibiro hari yababifata ego
Alexi urakoze
Murakoze cyane
hanyuma Bernice urumva waratakaje ibiro none ibiro bigenda ku mubiri wose iyo ubitakaje hari siporo inda gukora kugira ngo amaboko agende
bica rero mu buzima ntushobora ku bijya bintu bavuga ngo mpa siporo y'amaboko agende kuko vraiment ndaronka amamesaje ntayo cyangwa umuntu akambaza ntushaka kumenya iyuta umuntu wese afise uko ameze urumva hari utangura guta mu nda ndetse ko benshi batangura bakunda gutsinda hari abatangura gutsinda hari abatangura guta mu maso nka jewe natanguye guta mu maso inda yabaye ya nyuma kugenda urumva ibyo onye kenshi ukubandanya niko ubandanya ubona iyo uri kurata urumva sivuga ngo hariho ngo ngo ibintu byo kugira uta amaboko ego hari amasipa kugira ukomere ahantu hamwe mugabo ibintu ikintu gifite akamaro cyane nukunge no fungura
ego nuko rero je nkibaza ko urakoze cyane Bernice kuri kano kanya uduhaye kugira ngo dushobore kukubaza ibyo bibazo byose kandi n'ukuri tunagukeza cyane kuko urumva kuva kuri ibyo biro byinshi urumva ko ari byinshi cyane akarimbo turanakagutuye kubera ko urumva aravuga ngo abakobwa barashobora bukebuke ngo na Kabiyanse Girls Run Dolls abakobwa ho muri bose ntimwitinye nimba mufise ibyo biro mwibaze ko namwebwe mushobora gucaho Bernice yaciye Bernice akajambo kawe rero impanuro woha abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo bashobore kuzoshikaho wacitse na wewe
dabo nashaka kubashimira kubona mwantumiye ni murakoze cyane numvise agashimo mutima igihe wampamagara ama ikindi kintu nagoma mvuge ni nashaka kubaha conseil nka zibiri cyane zitatu ica mbere ni ko mu mutwe ibintu byose biva mu mutwe nta kintu umuntu adashoboye urashobora gutera imbere urashobora gutsibiro ikintu cyose kiva mu mutwe gumana ukwizera ugume ukora uzobona resultabu hama ikindi kintu naco nuko nta gutibiro mu kwezi kumwe nta gutibiro mu mezi abiri ngo kugira ukwigo muri ya mpuzu ni kubandanya ubigira hama byose uzokwibona umwanya uranyaruka
ego
hajya wagira regime wareka umwanya uriruka uzokwiretruva umwaka uheze wataye ibyo biro
kandi ukubitakaza niko ugenda wumva akanyamuneza usaka Bernice mugiye ku Instagram yawe Bernice twibutse Instagram yawe
Instagram yanjye ni Bernice
uramubona imbere sindi ko ndakuvuga nabi ariko imbere waba wijimye utaryohewe mubwo umuntu agiye yarabona ko uri umukobwa yamara ariko ari twengera umeze neza ngira byose bikesha iyo uko gutsira kwawe
ego biratuma umuntu amenya jewe naciye nuguruka no mu mutwe ndavuga ati yuko ubuzima ari bwiza ubuzima
ni ukunge nubukora urumva nta nta kuba umuntu yo gumye yishapu yatajyohewe biraryoshe
ego nkuko mucongereza bavuga rero keep it up ubandanye gucyo Bernice Nishimwe ukaba uri muri Texas Austin wakoze cyane kuri kanukanyo waduhaye
murakoze namwe mugire umunsi mwiza
ego yakoze na Facile Gebe hutswe ari kumwe muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur bari bafatikanije kuri micro yari Diane Nahazwe ndabasigiye kano karirimbo ka Beyonce nibaza ko aho muri kabandanya kubaryohera